mwumve ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa mbere itariki zitatu z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2018 muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Tubibutse ko mu Burundi tuvugira ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo kuri metero 25, 31, 41 ku mugoroba naho mukatwumvira kuri 19 na 22. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mwese mu biganiro byo kuri Nosa.
Tumefurahia kuja hapa siku ya leo. Tumekuwa na mchezo mzuri kati yetu Kenya na Burundi. Na tumefurahia kwamba ilikuwa ni mchezo ngumu sana.
Uoni Kibichuma Mokman kizigenza umugwi w'abakinyi baserukiye igihugu cya Kenya aho bari bahejeje gutsinda umugwi w'igihugu cy'u Burundi mu nkino zahuje abashinga amateka n'abakenguza amateka b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko imikino yarayibaye mu Burundi. Iyo nkuru hamwe niyerekeye bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cya Goma bariko barashwanyagura ivyapa vy'abiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu bakabita n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye kaze. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Uraho neza Aloise?
Uraho Oriane, ndamutse n'abaduteze amatwi. Turahera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikiziga cya George Herbert Walker Bush yahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva kuri uyu wa mbere kiza kuba kiri mu ngoro y'inama nshingamateka ya Amerika i Washington DC kugira uwo mukuru w'igihugu agira 41 asezererwe ubwanyuma. Abategetsi hamwe n'abanyagihugu bifuza kumwunamira ubwanyuma bazohabwa ako karyo gushika ku munsi wa gatatu. Bush yitabiye Imana muri Leta ya Texas aho yari asanzwe aba ku mugoroba wa ku munsi wa gatanu afise imyaka 94 y'amavuka ahitanywe n'ingwara. Bush yararongoye Amerika ikiringo kimwe gusa kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe 1989 gushika igihumbi kimwe 1993 ku munsi wa gatatu azosomerwa kandi inkuka y'imisa yo kumwibuka muri katedrale i Washington DC izokurikirwa n'ifubwa ryiwe ku munsi wa kane mu itongo ryateguwe ahasanzwe hari libreri imwitirirwa muri Leta ya Texas. Ibiro by'umukuru w'igihugu White House byatangaje ku munsi wa gatandatu ko Perezida Donald Trump aramutsa iki gihugu ashobora kuzoja kuri ayo maziko. Indege yo mu bwoko bwa drone ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarishe umukomanda akomeye w'umutalibani mu manuko bwa Afghanistani ibyaciye intege uwo muhari urwanya ubutegetsi muri ico gihugu. Abategetsi ba Afghanistan hamwe n'abatalibani ejo kuw'Imana bamenyeshije ko uwo mukomanda yishwe azwi ku izina rya Mullah Abdul Manan. Bavuga ko yicanywe hamwe n'abandi bane bari kumwe nawe ku munsi wa gatandatu muri district ya Nawzad mu ntara ya Helmand. Amakuru yavuye mu muhari w'abatalibani avuga ko Manan yari nkaburamatari wabo muri iyo ntara ya mbere mu bunini muri Afghanistan yagenzurwa n'abatalibani kandi urufu rwiwe rwabaye uruhombo runini kuri uyo muhari. Intara ya Helmand izwi nk'umuhora ukomeye w'urudandazwa rw'ibiyayuramutwe kandi Manan niwe yagenzura urwo rudandazwa kugira haboneka amafaranga akoreshwa n'abatalibani. Icyo gitero cyabaye hari ayandi maraporo avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateye amabombe menshi muri Afghanistan mu mezi 10 ya mbere y'uyu mwaka w'ibihumbi 2018. Igipolisi muri Israeli casavye kumushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu hamwe n'umutambukanyi wiwe Sara bahanwa ku vyaha byo gutanga ibiturire n'ibindi vyaha bagirizwa. Ibisabwa n'igipolisi bishingiye ku matohoza cyakoze mu ntumbero yo kumenya nimba hari uburusho bwahawe ishirahamwe Bezek rijejwe gutuma tumanako amakuru muri ico gihugu cya Israeli kugira rivuge neza kandi rihe ishusho nziza umushikiranganji wa mbere. igipolisi kivuga ko hari vyemeza bituma uwo muryango ufatirwa ibihano ku vyaha byo gutanga ibiturire ukunyuruza amatungo hamwe n'ibindi. Netanyahu yagiriza igipolisi kwizongingo zafashwe kandi zongera ziratangazwa n'imbere yuko amatohoza atangura. Mushikiriza manza wa mbere wa Republika muri Israeli niwe azofata ingingo nimba Netanyahu azofatirwa ibihano. Igipolisi cyari cyaramaze gusaba ko umushikiranganje wa mbere hanwa ku bindi vyaha bibiri byo gutanga ibiturire. Ibyagirije by'ibiturire byaravuzwe kandi no kuri Sara Netanyahu bifatiye ku buzima bwiwe burenze urugero abayeho hamwe n'inyifato yiwe yo kwishira hejuru n'ubwibone aregwa. Ingaruka mbi z'ubushuhe buterwa n'ihindagurika ry'ibihe ntizari bwigere zishika ku rugero rigeze ko ubu. Ibyo byashikirijwe n'umukuru arongoye umugwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'ibidukikije Patricia Espinoza igihe hatangura ibiganiro ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe ejo ku munsi w'Imana mu gihugu cya Polonye. Intumwa ziserukira ibihugu bishika amajana abiri zikoraniye mu gisagara cya Katowice mu bumanuko bwa Polonye mu biganiro bizomara indwi zibiri bitumbereye gushira mu ngira amasezerano ku ihindagurika ry'ibihe yatewe ko umukono i Paris mu mwaka w'2015. Abateye umukono kuri ayo masezerano bemeranije kugabanya ivyuka barungika mu kirere hamwe no kugabanya ubushuhe ku rugero rwa degre Celsius ziri munsi ya zibiri kugera mu mwaka w'2030. Ihindagurika ry'ibihe ryaravuzwe no mu nama yahuje ibihugu 19 kuri 20 bitunze kurusha ibindi ku isi yabereye i Buenos Aires muri Argentine, aho abakuru b'ibihugu bavyitavye bemeranije gukingira ibidukikije. Leta z'Ubumwe za Amerika nico gihugu conyene cikuye muri ayo masezerano.
Urakoze ya Louise ku makuru dushikirije. Naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Ihiganwa ry'isiganwa ry'imiduga Rally du Burundi y'uyu mwaka w'2018 ryari ko ribera mu ntara ya Gitega na Ngozi ryaraye rirangiye. Mu miduga 11 yatanguye iryo higanwa harangije imiduga 5. Umuyobozi w'ihiganwa avuga ko iryo higanwa ryagenze neza naho byagenze uko. Ibindi kuri inkuru Jean Bosco Ndarurinze.
Iryo higanwa ryo gusiganwa n'imiduga Rally du Burundi 2018 mu rurimi rw'Igifaransa rigira 2026 ryatanguriye mu ntara ya Mwaro muri komini ya Nyabihanga. Kuri uyu wa gatandatu ribandaniriza igitega. Kuri uyu w'Imana ryabandanirije mu ntara ya Ngozi. Igice cya mbere cy'isiganwa cyabereye muri zone ya Mivo muri komine ya Ngozi, ikigira kabiri kibandaniriza mu kiyaya cya Vyegwa muri iyo komine nyene inyuma y'umutaga. Naho imiduga yari ku rutonde rw'ihiganwa itarangije yose, ihiganwa ryagenze neza nk'uko Adon Negamiye umuyobozi w'amasiganwa abivuga. Negami aratubwira ivyatumye iyo miduga itarangiza ihiganwa.
Rero iyi Rally du Burundi y'ibihumbi 2018 ikaba yagenze neza, twaritunganije amahoro kandi irangiye neza. Ego abatanguye iyi rally twatanguye n'imiduga 11, mugabo no munsi hashoboye guheza imiduga 5 kuko myinshi naho benshi babibonye yashoboye kuza guhiganwa. Ikintu twakoze nuko iyo miduga twayiharu uruhusha rwo kubandanya uru rukino, mugabe imiduga yahejeje bwite muri iyo 11 ni miduga 5. Imiduga yaronse ikibazo ci hari imiduga hari wagize sanganya, hari umuduga wagize ingorane mekanika, hari n'indi yapfuye uno munsi mu ibarabara iri kwirahiganwa.
Imodoka itwagwa n'uwitwa Momo niyo yatabukanye ikibanza cya mbere ku izina rya ekipaje ya Momo Rally Team. Momo avuga ko gutsinda muri uru rukino ari imigisha y'uwahiganwa.
Twakoze neza cyane, piste zari nziza hose, Gitega, Ingozi twagerageje.
Akantu katumye mushobora kurusha abandi muvuga muti naga imyanyuro mwakoze naka
muri rari ushobora kuvuga vraiment ni chance vraiment. Mais bon, twagerageje.
Ubujejwe gutunganya isiganwa ry'imiduga mu Burundi yabwiye ijwi rya Amerika ico bisunga mu gutanga amanota.
Classement ya hari ingene bigenda duharura hari amabarabara twa twabateguriye bacamwo hama tugaharura umwanya bahakoze. Rero muri ayo mabarabara yose kungene tubigenza turaharura umwanya bagiye barakoramo muri ayo mabarabara tukasha duteranya mu mpera tukaza tubona uwashoboye gusumbya abandi. Hari rero n'abadakurikiza amategeko bakinjira bagatangura rari hakiri kare cyane bakayiheza bateje abo tuhora tubaha ibihano bakaronka amapenalite. Mu guhanwa ko muri rari uwarengejeho nk'umunota cyangwa amasegonda umunota tumuhana amasegonda 10 gutyo gutyo niko tuza turabigenza.
Adone Gamiye abwira abakunzi b'urukino ko gusiganwa n'imiduga biboneka ko ari benshi cyane ko mu mwaka ugiye gutangura hazotunganywa ayandi mahiganwa. Ubwo rukino rwaheruka ku magenekerezo ya 5 na 6 mu kwezi kwa 5 uyu mwaka. Icyo gihe yabereye mu ntara ya Ngozi mu bibanza yabereyemo kuri uyu w'Imana. Imodoka yitwa Valerie Bukera niyo yatahukanye ikibanza cya mbere. Bukera akaba ari mu bahiganwe bagize ikibazo cyo kurangiza ubwo rukino. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru. Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa 5. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika. Bamwe mu banyagihugu baba mu gisagara cha Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagenda bashwanyagura ivyapa vy'abiyamamaza amatora y'umukuru w'igihugu bakabita. Bavuga ko ari ukwerekana ko barambiwe n'amajambo y'abanyepolitike atagira ibikorwa. Claude Ganza Munyamagana aratubwira ibindi.
Hirya no hino mu mujyi wa Goma urahasanga ibyapa biriho amafoto y'abakandida baba bahatanira kuyobora igihugu n'abiyamamariza kujya mu nteko ishinga amategeko. Hari aho abaturage batangiye kubimanura bakabishwanyaguza bakabinyanyagiza aho babonye. Hari abavuga ko bibabangamiye.
Ni dishani bucafu. Sabiko na biongola binatuletea vraiment shida sana ndani ya vila.
Biriya ni umwanda. Barabijugunya hasi bikadutera umwanda mu mujyi wa Goma. Nkatwa kuri parikingi turakubura buri kanya. Buri mukandida avugane n'abantu be bigaho bakwiye kumanika ibyapa byabo naho batabishyira. Bamenye aho bakwiye gushyira ibyo byapa byerekana ko biyamamaza. Bisanga hasi byibuze yongera bimanike bye kugaragara nk'umwanda. Rwose ni umwanda ariko nyine guverinoma yemeye ko ibi byapa bimanikwa kuko bitazamara igihe kinini dore ko ibyo kwiyamamaza byatangiye. Hari abavuga ko n'uburyo byamanitswemo butubahirije itegeko n'amabwiriza bigenga amatora.
Avant la campagne électorale, il y avait déjà des photos avec des numéros affiché avant la campagne et quand on pose la question à la
mbere yuko igihe cyo kwiyamamaza kigira harabari bamaze kumanika ibyapa biyamamaza biriho na numero bafite kandi wabibaza seni ikakubwira ngo nibyo natwe turabibona ariko ntacyo twabikoraho. Nayo rero isa nkidakora kuko ubundi yagombye gukurikiranira hafi buri gikorwa ariko kandi n'utandukiriye agahanwa akaba yanavanwa ku rutonde. Aho twamenya ko seni ikora akazi kayo neza ariko ubundi irarebera gusa byabaye bya bindi ngo no gukora amatora kinyekongo. Societe civile mu mujyi wa Goma ivuga ko hari hamwe abaturage bamaze kwirukana biyamamaza bakabavugiriza induru nk'ikimenyetso cy'uko amagambo yo kubareshya bayarambiwe.
Ya même des candidats, je me dis on a suivi de près. Il y a des candidats qui sont victimes.
Hari abakandida turabikurikirana babigiriyemo ingorane mu gihe biyamamazaga bakirukanwa bateye amabuye Ibuhene na Majengo. Ubundi w'abagore bamwirutseho mu isoko rya Birere bamutera inyanya kuko yaravuze gusa uwashyigikiye. Niba se abaturage biruka ku bakandida bakabatera amabuye urakeka bizagenda bite ku ifoto yabo? Hari aho bigera bakavuga ngo garutse gukora iki kandi wowe? Ubu baturage barahumuse kandi bazobatora n'uwo batatora.
Et la population sait qui voter et qui n'est pas voté.
Gane Justin Mwanatabu muri societe civile mu mujyi wa Goma asaba ubutegetsi kugendera ku mategeko no gushyira imbere inyungu z'abaturage. Abashinzwe kubahiriza amategeko ntibabikora. Ibyo bituma buri wese yitwara uko ashaka kuko azi ko nta ugira icyo amubaza. Mu bihugu bigendera ku mategeko utinya no kujugunya isashe aho wiboneye, bavuga ko amategeko akomeye ariko nta mategeko nyine. Gusa ibi byubahirizwa aho amategeko yubahirizwa. Abanyepolitike mujye mudufasha, ubutegetsi bugira intego zabwo, ntabwo ujya ku butegetsi nta ntego. Mudufashe rwose murica sosiyete yacu, birababaje. Mukeka ko tubarwanya ariko siko biri. Mushaka ubutegetsi ariko muzirikane ko abaturage bakeneye kubaho. Kuri iki cyumweru nibwo ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru hamwe n'inzego z'umutekano batangiye kugeza ibikoresho ku masite y'itora atandukanye. Muri byo harimo ubwihugiko, imashini z'itora n'ibindi bikoresho nkenerwa. Komisiyo y'amatora yavuze ko bizagira ku itariki 7 ibikoresho byose byamaze kugera habugenewe kugira ngo amatora azabe nta kirogoya. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, kubwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya 255411 69. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 25 93 94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85. Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu.
Ubona n'umwanya w'inkuru ya sport n'imikino twateguriwe na bagenzi bacu mu karere k'ibiyaga binini. Duhere mu Burundi, Evariste Nzikobanya nka araya dushikiriza ayo mu Burundi.
Kuri w'Imana niho hatangura nyezi na mu gisagara cha Bujumbura, inkino zihuza abashinga amateka n'abakenguza amateka baturuka mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Habaye inkino zitandukanye ku bibuga bitandukanye. Ku kibuga c'ishure nderabigisha NS muri komine Ntangwa habereye inkino zibiri mu rukino rwa netball. Mu rukino rwa mbere hatanye mu mitwe Uganda na Tanzania, abashinga amateka n'abakenguza amateka ba Uganda batsinze aho muri Tanzania amanota 35-18. Urukino rwa kabiri rwahuje Kenya n'u Burundi, ni Kenya yatahukanye insinzi y'amanota 30-26 y'u Burundi. Aho ni ku ruhande rw'abagabo. Muri volleyball ku ruhande rw'abagabo nyene habaye inkino zibiri ku kibuga c'ubushikiranganji bw'inkino n'imico kama. Tanzania yatsinze Uganda 3-1. Uburundi butsinda Kenya 3-1 nyene. Volleyball ku ruhande rw'abigeme, inkino zibiri zabereye ku kibuga cha Parke Nkuru y'igihugu kiri muri zone Rohero ya komine Mukaza. Abashinga amateka n'abakenguza amateka b'abakenyezi bo mu gihugu cha Tanzania batsinze abo muri Uganda 3-1. Mu rukino rwa kabiri naho Abarundikazi batsinze Abanyakenyakazi 3-2. Mu mupira w'amaguru naho nyene habaye inkino zibiri kuri uyu w'Imana ku kibuga citiru Umugango wa Ludoviko rwa Gasore kiri hagati mu gisagara cha Bujumbura. Igihe c'isaha 8 hatanye mu mitwe imirwi y'abashinga amateka n'abakenguza amateka mu bihugu bya Tanzania na Uganda. Umugwi wa Uganda niwo watahukanye intsinzi ya 2-1. Urukino rwa kabiri rwahuje abashinga amateka n'abakenguza amateka b'ibihugu by'u Burundi na Kenya. Abanyakenya batsinze Abarundi ibitsindo 2-0. Ijwi rya Amerika yegereye umwe mu bakinyi b'inama nshinga amateka na nkenguza amateka y'u Burundi, Denis Karera, rimubaza ingene yakiriye gutsindirwa imuhira. Kubwiwe izo nkino sizo gutsindana, ahubwo nizo gukomeza ubucuti hagati y'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko.
Nk'uko mubizi, intumbero y'izi nkino si higanwa nk'uko twogita higanwa, ariko ni uguteza imbere no gushigikira imigenderanire myiza hagati y'ibihugu bigize uyu muryango w'umwe bwa Afrika y'ubuseruko. Umuntu aravye rero urukino ingene ruheje kugenda, nubwo twatsinzwe igihambaye twakinye nk'abavandimwe, twakinye nk'abamaze kunywana no kuvuga yuko insinzi ya mbere ninge nurukino rwagenze ubundi bwobwo inkino zisigaye ziracari nyinshi dufise abakenye beshi twari teguye bikwiye imikenyero twakoreje uno munsi twayibonye ahabaye agahaze twahabonye tuzokosora nta kibazo nta nkeka ko izindi nkino zisigaye tuzozitsinda kandi turavyizigiye
ku ruhande rw'abakenya karakanya muneza bajije kurunka insinzi kizigenza w'umurwi kibicuma Morkman yabwiye ijwi rya Amerika ko bagiye kwitegurira inkino zisigaye kugira batahukane igikombe.
Tumefurahia kuja hapa siku ya leo. Tumekuwa na mchezo mzuri kati yetu Kenya na Burundi na tumefurahia kwamba ilikuwa ni mchezo mgumu sana.
Kibicuma avuga ati urukino duhije gukina n'u Burundi ntigwari gworoshe naho twarutsinze. Twakinye n'umurwi ukinira ku kibuga cyawo ariko twakoresheje ingufu nyinshi kugira turutsinde. None turanezerewe gutsinda kuno munsi biduha ingufu n'icyizere ko n'inkino zikurikira tuzogira byiza. Imigwi ya Tanzania n'Uganda n'imigwi ikomeye kandi twama twakinye tugiye kwitegurira bihagije.
Tutajikaza tutachukua mechi moja kwa wakati wake.
Inkino zihuza amanama shingamateka na nkinguza amateka yo mu bihugu bya Afrika y'Ubuseruko ziriko zibera Bujumbura mu Burundi zigira icenda kuva ubwo rwego rushingwa. Ibihugu by'u Rwanda na Sudani y'Efo nizo bitazitavye bitekanijwe ko zizosozerwa ku igenekerezo ya 11 kuno kwezi kwa 12 Bujumbura. Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Ubonaho n'umwanya wa makuru ya sport n'imikino mu Rwanda mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda aradushikiriza.
Mu mukino w'intoki wa volleyball ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino y'umunsi wa gatatu muri championnat y'icyiciro cya mbere ku makipe y'abagabo. Ikipe ya Reg Volleyball Club yatsinze IPRC Karongi amaseta 3 ku busa mu mukino wabereye i Karongi. Kuri stade ntoya y'i Remera habaye imikino ine. Kaminuza y'ubukerarugendo UTB yatsinze Kirehe Volleyball Club amaseta 3 ku busa mu mukino watangiye isaa 6. Kirehe Volleyball Club y'umutoza Jean Dodie Bagirishya uzwi nka Jado Castar ikaba itorohewe muri championnat. Mu mukino wakurikiyeho watangiye isa 8 yatsinzwe na Gisagara Volleyball Club amaseta 3 ku busa. Mu mukino wa gatatu ikipe ya IPRC Ngoma yatsinze APR Volleyball Club amaseta 3-2. Guhera isamu ya zijoro byari amacuma canye hagati ya Gisagara Volleyball Club na Kaminuza y'ubukerarugendo. Gisagara yabanje gutsinda amaseta 2 ya mbere, Kaminuza ya UTB nayo itsinda 2 ndetse yegukana ni seti ya 5 ya kamarampaka. Vincent Dusabimana uzwi nka Gasongo, kapiteni wa Gisagara Volleyball Club, asanga gutakaza uyu mukino byaratewe no kwirara.
Ni match navuga ngo dutunguye twe nka ekipe ya Gisagara kubera ko twatangiye neza tubakina abiri ku busa twumvaga tugiye kugitina 3 ku busa rwose ko ubanaga ibintu byose twayemekirije ariko nyine nkuko mu Kinyarwanda baca umugani ngo wabona nawe ari babiri umwe abayigiza nkana tubise nyine dutakaza ku munota wa nyuma ariko navuga ngo nicyigisho kuri jyewe nicyigisho ko zagomba kwirara nkuko nagize twagiye tubivuga amakipe duhanganye arakomeye kuko ugeranyije ko twari tumeze twumvaga amakipe zombi kwatsinda igihe cyose ariko nk'ubu ngubu badutsinze ni mu ntangira shampiyona. Navuga ngo ahubwo ni cyigisho cyiza kugira ngo tubone ko twitegura ino shampiyona navuga ko ikomeye.
Ntabavuga ko wenda habayemo amakosa mu misimburize
mu byukuri buriya umutoza agira ashuwaye kandi ashuwaye turanayubahiriza kandi nanone hagati yacu y'abakinnyi twese tujye dufite amakarita atandukanye no gukina butandukanye. Nge navuga yuko nta kibazo giye kuba ngo utsimbuze ubonaga ekipe muri rusange twageze ahantu muri arijya hasi gihe kinategereje gikomeye nuko nabonaga twizeye gutsinda igitibi byoroshye ariko yitibiyo ifiranyotewe byibashaka gutsinda ikipe twa Gisagara byibuze nayo kae ikishimira intsinzi wabonye ko barajya ngo batwe nk'igikombe. So rero yitibiyo ya yarifite inyota nyinshi twebwe twumvaga bivuze ko ruhari ko muri ari tijya hasi kubigarura bitabyanga.
Reka tunyarukire mu mukino wa triathlon utaramara igihe kinini utangijwe mu Rwanda. Uyu mukino ugizwe n'inyabutatu ikomatanyije umukino wo koga, kwiruka n'amaguru no kunyonga igare. Mu mpera z'icyumweru gitaha i Kigali hazaba irushanwa rya duathlon aho abakinnyi bazasiganwa biruka ku maguru no ku magare. Ibisobanuro bigendanye n'iri rushanwa turabigezweho na Alexis Mbaraga, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wa triathlon mu Rwanda.
Tariki 16 z'ukwa 12 ejo bundi tuzakora umukino nyine wa duathlon. Twifuza ko uzaba identite y'umujyi wa Kigali kandi ukabangaruka mwaka. Turifuza rero ko abantu batangira kumenya umukino wa duathlon uko umeze kandi bakanawitabira ku bwinshi. Ndetse ejo bundi bizaba ari nk'ugukora uburyo bwigerageza kuko mwaka utaha ishyiramo mpuzamahanga ryatwemereye ko tuzakora irushanwa mpuzamahanga rya duathlon hano mu mujyi wa Kigali. Bikaba rero dushaka ko abantu bagenda bamenya icyaricyo bamenya uko umukino kinwa ndetse natwe ubwacu tukagira tugerageza ubushobozi tugenda dufite n'uburyo n'ubumenyi kwa uyobora
biatron ya Kigali harimo kwiruka hakabamo no kugenda ku igare ese intera bazanyura mwarimo wa determina cyangwa se muracyari muri preparation
twayishyizeho nurumva n'ubundi hazaba biburanye n'umunsi wa CAF Friday usanzwe hano muri Kigali no kuvuga ngo ni inzira n'ubundi isanzwe yo kuva hano kwa Rando Gishushu hariya ku nteko kugera hariya kuri convention uciye kuri ambasade y'Abaholandi ugagera no tuzagera no mu mugi kwera ko amagare azakora ibirometero hafi 30 nubwo ngo ashobora gukora inshuro nk'ebyiri hanyuma amaguru ho bazakora ibirometero 5 bwa mbere hanyuma inshuro ya kabiri bakora inanone ibirometero 5
mu mpira amaguru ejo ndi kwa gatatu amakipe abiri ahagarariye Rwanda mu marushanwa yo guhatanira ibikombe bya Afrika ku ma club azakina imikino yayo yo kwishyura mu kiciro cy'amajonjora y'ibanze mu irushanwa rihuza amakipe yabaye mbere iwayo ikipe ya APR FC izahura na Club Africain mu mukino uzabera kuri stade mpuzamahanga y'Irades muri Tunisia Mukura Victory Sport izahura na Free State Stars yo muri Afrika y'Epfo kuri stade Huye Butare mu irushanwa ry'impuzamashyira hamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika mu mikino ibanza yabaye kwa gatatu y'icyumweru gishize ku mpande zombi amakipe yari yanganyije ubusa ku busa yari Claude Munyandinda I Kigali
aho ni naho duhereje ibiganiro byo muri kino gitondo nshuti mwese mukunda radishwe rya Amerika ibiganiro twabashikirije turashimiye mu mwese mwaduteza amatwi n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma ndashimiye na Fatuma Kalalai Masi yamfashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri micro i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka mugira umunsi mwiza
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.